или между тя Америка. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ari www.radioyacu.com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'imyaka ine y'ibiganiro, amasezerano yo gushyira akarere kuruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwa Afrika kagizwe n'ibihugu 55 yarashitswe ko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Ivyo bikaba vyatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yo gutanguza icyeso ako karere ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu cya Niger. Hari icizere ko akarere kuruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 byo muri Afrika kazofasha kongereza ubudandaji mu karere ka Afrika. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko impingi kiri ndende muri Afrika umuntu agereranije ako karere n'utundi turere two ku isi. Abahinga mu byerekeye butunzi bavuga ko hakiri inzitizi zikomeye, izo nzitizi zirimo amabarabara n'amayira ya gari ya moshe mabi. Ibice binini vya Afrika bikirangwa n'uruhagarara hamwe na ruswa yatsindaro yatumye akarere ka Afrika kaguma kari nyuma y'ibindi bice byo ku isi. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumye Emmanuel Nkurunziza nkengurutse muri Antunga. Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganje buje rw'ubudandaji, akaba yaranabaye umusenateur mu Burundi, akaba kandi yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda. Twatumiye kandi Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politike kandi akaba yanonosoye ivyerekeye butungane bw'inyuma y'intambara ari I Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije.
Namahoro.
Turabaramukije. Yego, tutarandiranye iyi ngingo y'ugutanguza icyese akarere karimwo uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwa Afrika. Gutanguza ingingo y'ugutanguza icyese ako karere yabaye ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu cya Niger. Ntangurire kuri wewe Emmanuel Yankengurutse, iyo ngingo muyibona gute?
Iyo ngingo yo gutanguza aka karere k'urudandazwa muri Afurika ni ingingo nziza cyane. Ni ingingo nanone yari yaratetse gushika, kuko ni ingingo yotuma Afurika n'Abanyafurika batera imbere, bagahabwa bakaronga ubutunzi bwisumbirije, bakaronga ibintu bishasha, bakaronga n'imishahara isumbirice mbere, ugasanga urujya n'uruza rw'abantu ziroroshe ibitandazwa bikarengana, hanyuma akaboneka mbere n'uburyo bundi kukongereza umwimbu, kuko nibyaba kuko bitegekanijwe, hategekanijwe yuko ibitandazwa hamwe n'ibindi byitwa amaserivisi imbere atantambamye n'abantu bonyine bagahabwa bagatembera bagirica n'ibirya atari babuze. Icyo gihe rero ahantu hose hashobora kuba ibitandazwa cyangwa ubutunzi bashobora kugenda bakabikorerayo bagateza imbere ibyo bihugu. Kandi rero muri icyo gihe bafite ibihugu kubera imyumvire ishobora kuba muri Afurika hose na nibihugu cyose ntaza bikabunga
yego
n'abanyafrika bose batereye imbere
ku bwanyu niko kivyafashe ikihe kingana uko kugira ku karere kajeho niko kikatabaye mu bihe by'imbere yaho kuko ivyafashe iki
byafashe igihe kubera kuko urabona hariho ibintu bita burya ntimushobora kugira ibyiyumviro kwitegereza mu byo
murakoze muri make nawe tie Clavence ngiyumva iyo ngingo yo gutanguza icesa ko karere kuruja nuza tantamba mu kugwego kwa Afrika mu bijanye n'ubudandaje mu yonago
ni ntambwe ikomeye cyane kumbure je bugihe tuvuga nyene ko ariho bamwe babona ko ari yishu yo bari yarasebye bamwe rero ni ngomba kuvuga nk'abo kuzi bo kwifashe neza mu bihugu byabo mugabo hariho n'abandi bo bavuga bati nk'uku kw'ibihugu bimwe bitagira ihora iseruka ku mabahari canke bashobora gusanga buganiye hagati y'ibihugu byinshi abo bashobora kuvuga ko coba ari nk'ikintu kizobafasha kugira ngo gushobora kuba disenclave hanyuma bagashobora ari ibyo bafise bashobora hanze cyangwa ari ibyo kwinjira iwabo bikaza ngira ku biciro gito iyo nibaza ko ari cyo cya mbere umuntu yovuga cyumva ko ibihugu byose uko ari mirongo hafi byasinye ni 54 mayera asigaye kimwe ni Eritrea ariko hariho n'ibindi ngira kumbure umuntu aza kubivuga mu nyuma byo bijanye n'ibitegerezwa kuba kugira ngo by'ukuri inyungu iboneke
ibyo turaza kubiza ko nibyo
bashobora no kuvugana ingene cyane cyane iyo ngingo yafashwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu ishobora kugera ku bahinga nabo bakagira icyo badushikiriza kugira ngo by'ukuri mu byerekeye guhanahana ibintu mu byerekeye kwiga intambamizi nini zikomeye
reka turaza kuziza ko turaziza ko yego turaza kubiza ko ibyo bibazo turaza kubiza ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufite Bonaventure uratwumva
bonabumva
uhamagaye urihe
mererenga mu Burundi
urafise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize
nakabazo mbaza
yego
kubijanye n'uwo mugambi wo kugira ngo habe ukoroheza imipaka mu gushishaho ibidandaza n'ibindi turabona umengo hariho intambamye mu gihe bihugu byose bitagifise umutekano kumwe ibyo muri Afrika. Rero nitubona yuko ingene bishobora gukunda mu gihe bihugu bitafise umutekano, ahubwo abakuru b'ibihugu bamaze bakajya hamwe bakaraba ingene bagakorera hamwe kugira ngo umutekano ukunze kumbibe wubahirizwe, hanyuma hakaca habaho n'ingene hojaho isoko imwe rusange kugira ngo ibihugu bize birashorera hamwe niho byoyoro hamwe n'ikijyanye n'amakori, kuko ushobora gusanga ibihugu bidatoza amakori kumwe, hari ibihugu usanga bifite amakori ari hejuru cyane kurusha ibindi. Rero aho nyine habaho kubahirizwa mu gutanga amakori kugira ngo habeho uguhanahana ibidandazwa bimeze neza, kibaye iterambere ryiza muri Afrika. Murakoze
cyane. Mwo mwishura Emmanuel.
Rego ibyo bivugana iyo hariho makimbirane hagati y'ibihugu cyane mbere mu bihugu byarane imigambi y'iterambere ariko rero hajya naho kubona yuko hari isoko rimwe ibyo bihugu ninde buze kuba abanyagihugu b'ibyo bihugu bagaragara ati
wagaragaza kuduza ijwi Emmanuel ntitumva neza.
Navuga ndi najya ntumva nabi kurara neza Elegale kwikintu kwikwenda cyuko tujya mu bintu bitatugirira kamara abandi bari ko baratera imbere baradusize reka kwikintu kwikwenda na kandi bwana se hasura na natwe hasa tufasha abandi mu iterambere ari mana muri izi bintu asoko n'ibyo biracyaho cy'amahoro yuko bishyira ikanda kwa n'ibyo bishyira mutamo bijya cyane n'umuryango wa Afrika ndiye se hagiye batangira bafite uburyo izo ngora nyosha muti irango haze amaro n'umutika ntabwo n'umutika n'ibyo bicho rero bicho rero n'amana ari kiri mu mana n'isa n'isoko n'ahandi bagomba kubaka ahandi amana n'ibyo bicho n'ibyo bicho kirakwiye.
Eka umurongo wawe umeze nabi, reka turagaruka turakugaruka ko reka tubaze Pierre Clavence ngiyumva kuri cyo kibazo cya Bonaventure. Aravuze ko kibazo nyamukuru ni bimwe twagomba kuza ko mu ntambamyi mu nzitizi ku kibazo cy'umutekano kigikomeye cyane muri Afrika. Muhavuga iki
iyo icavuze kuri ni mungenge yumvikana kandi nibaza ko abo banyacubahiro bahuriyeyo bashobora kubagira bategekanya nk'ibindi bikorwa byihuta cyane bizoba kugira ngo bagice hirya no hino icyo kibazo, kuko hariho wewe aravuze iby'intambara mugabo cyane cyane two nakwisunga cyane inkomoko z'izo ntambara mbega ziva kuki, kuko hariho mbere n'izifatiye cyane cyane ku mutungo ibihugu bimwe bimwe bifise ubwo bitagira uburenganzira bwo gushobora gukora gukorera kugira ngo bishobore kuzana inyungu kuri byo. Aho rero nibaza ko Afrika ngira nk'umugabane wiba urimo ari wowe uri mu intambara zikomeye cyane cyane mbere n'igihuza ibihugu hagati muri byo icyo bita ma guerre interne, ni ukuvuga ko boraba mu muce wa mbere cokorwa kugira ngo habeho nk'umwumvikano woba kuri Afrika yose ingene ibihugu bikuye kubana mu mahoro bidaterana cyangwa iyo habaye intambara hagati y'ibyo bihugu kuraba ingene habaho nk'amakomisiyo y'amaho ajejwe kuraba ibyo atari cyo kimwe gusa nabijya twumva nko muri ishyirahamwe rya Afrika aho ubumwe bwa Afrika bufise umugwi ubiraba mugabo bitabuza ko haguma hariho uruhagarara n'indyane. Ikindi naco nibaza ko ingaruka mbi cyane cyane ziva ku izo ntambara zibonekeza rwose mu butunzi aho nk'ibihugu biraba nk'igihugu nka Congo cyari igihugu cifashe cobaye mbere ni moteri yotuma aka karere kose nka ekasimuri za Afrika yo hagati gusa no mu buseruko mugabo mbere Afrika nzima mugabo ugasanga kwera kwa tanzengo inzego zikomeye zikomeye zishinze imizizo bazikoreraho bafise ugasanga baravogerwa canke bo nyene ndashobora kugira ingene bitunganya kumwe bihagije kugira ngo bashobore kwatira canke gutuma abandi bantu baje wabo ngo bakorane canke ibyo bafite
katubandanye
abandi rero nibaza ko ari bibazo bikomeye intambara n'imbi noneho bibaye ari nko ku karere k'umugabane wose nibaza ko ari ikibazo cyo kwicarira cyane kugira ngo ibyo basinye bize by'ukuri bije mu ngiro kandi bitange inyungu.
Ego leka tubandanye ku mirongo ya telefone. Moise ari ku murongo, uratwumva Moise?
Ego ndi kubumva neza.
Uhamagaye uri he?
Allo
ego uri he?
Ego ubu ndi mu Rwanda.
Aho ni he?
Ndi mu Rwanda hano ni kande ka Muhanga mu Rwanda.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro shikirize.
Ntabwo ndi kumva neza, ntabwo turi kumvikana neza.
Ego ndakubaza ko ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza.
Ni urebye ni icyumviro nanjye nyine ni igitekerezo mfiteho.
Yego.
Kuko ni kinini cyane habaye inama mu Rwanda ubwo byinshi ariko n'ubwo bari bafite ni nziza cyane ariko nanone ikintu mba ndi kubona nta na hamwe byagera bitewe n'imbogamizi nyine bagenzi bandi bari bari kuvuga urugero bari bari kuvuga ikibazo cy'umutekano niyo ntambamya mbere nabona. Iyo kabiri navuga yuko wenda hari ikibazo cy'uko n'ibihugu ubwabyo byiyemeje gushyira hamwe ntabwo bifuje ubukungu ntabwo bihuje imico ndetse na rimwe ntabwo biri kugenda bivuga rumwe na rumwe.
Murakoze, turabashimiye. Yego mubandanye? Mubandanye?
Yego twari turi kubanda ya ikindi kintu twari turi kuvuga ro ndatuye ndivuga bikomeye muri Afrika na Nigeria ndukareba na Afrika yepo n'abantu bafite imitungo kamere myinshi kandi ugenda ukareba no muri sekiteri hose bateye imbere haba mu nganda ndetse n'ibindi bintu byose. No, iyo ugiye ukaza noneho ukareba n'ibindi bihugu bigiye birimo wenda tuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ukaza ukareba nk'u Rwanda ukareba nk'u Burundi ibyo aribyo byose harimo itandukaniro rinini kuko abenshi nk'ibihugu byinshi wenda biriya bikomeye nka za Nigeria ntabwo bitinya kuvuga yuko ibyo ni nko kuribwa n'imitsi n'ibyo bihugu bisa nkaho nyine biba byoroheje ngo ni kurangiza bikaba mwaka karere k'ibiyaga bigari nk'iminsi nta mutekano hari none niba ari isoko rusange niba ari ubugenderanire hagati y'ibihugu bya Afrika n'ibihugu byegeranye ubwabo bikaba bitavuga rumwe ngo bikorere hamwe urumva imbogamizi zigenda ziza cyane ku buryo byazaba n'ikibazo gikomeye n'ubwo babishyira mu ngiro.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze.
Didier nawe nyine aradute yakamo. Didier irindi zina huri?
Mbanje kubaramutsa.
Yego, uri he?
Ndamutsa n'umutumire.
Yego.
Yego, muri aka kanya tuyaga ndavugira i Burundi neza neza mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Yego, hama kuri uwo mugambi wo gukomeza ubumwe bwa Afurika biciye mu guhanahana ibidandazwa cyane mu guhanahana ihingiro ni byiza cyane.
Ndabumva mubandanye.
Yego, mbo ni kuvuga turaje ibihugu byacu bigize Afrika ibihugu 55 nihenze
yego ni
ibihugu ibihugu bigizwe n'amasekere atandukanye kandi ibihugu bifite ikite mikiyo itandukanye tugiye mu rurero mu bijyanye n'ubudandazwa ubuhinzi cyane bijyanye n'amahinguriro iyo habaye gukomeza bwa bumwe birafasha cyane kuko hari ibihugu usanga bitafite inambwe imaze gushika ko mugabo nko mu gihe bishoboye kugira bwa bumwe bigakomeza bwa bumwe yaheza bigahanahana bya byingiro bigahanahana bya bidandazwa bigahanahana ndetse n'ibindi bishobora gufasha gukerera ibihugu bigatera imbere cyane gufasha abanyagihugu muri rusange bagatera imbere
murakoze
murakoze cyane nicyo nagiyashikirije
yego turabashimiye izo nzitizi ariko baravuga n'abaduteye akamo barashimikira cyane cyane ku byerekeye umutekano muke UDD ariko aravuga nk'ibihugu bitise ubutunzi butandukanye hari bimaze gutera imbere mu byerekeye amahinguriro mu gihe hari ibindi bigifise impingi kiri ndende muri icyo gisata Emmanuel hari izotera ibibazo hagati ku byerekeye ako karere kugira gakore neza kubera uko kurutana k'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bigize ako karere muri Afrika
ego icyo ubiravye ninzitizi ku bihugu kandi mugabo niko byama bimeze hose ku isi iyo bihugu byishyize hamwe kugira ngo bigire isoko imwe bidandazwa rumwe yahanahana ibidandazwa ntabwo basangiye ubutunzi bumwe ntibaba bari ku rugero rumwe ariko rero nk'uko bavuga ngo advantage comparative igihugu kimwe gishobora kuba gifite ikibi gishobora kudandaza neza gusumba ikindi kindi kagira gutyo aho niho hari inyungu ikigira kabiri iyo igihugu cyane cyane bavuga ibihugu bidateye imbere yuko byaba bihahombera si byo kuko ibyo bihugu bidateye imbere nabyo birahabwa bikasha bishyira mu ngiro imigambi y'iterambere nabo bakarondera ingena batera imbere baronga ibyo bashora bimbura bakaronga umutekano bashora bakahabwa rero kuko bafite isoko rinini riri hasi ryoroshye gushyikira gusumba amasoko yo hanze i Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa muri Asiya usanga bushyikayo bizimbye kubera uburyo bwo kubyunguruza n'amataxi babifite ariko kubera isoko iri kwegereye urashobora kugira umwindu ukadandaza kandi ugahabwa ku ngufu cya kabiri n'ibyo nawe wahora ugurira hanze kure bizindi ukabikura hasi ibyo biratuma abantu ibyo bituma amapolitike y'iterambere asubirwamo ibyo bihugu bidateye imbere bikayasubiramo bikaraba ukuntu nabyo byashobora kuyimbura gusumba kugira ngo bishobore kuronka inyungu muri ayo masoko ndaba akarorero k'i Buraya ajya muri gashyirahamwe rya Buraya ubumwe bwa Buraya igihugu cyitwa Repubulika y'Ireland nicyo cyari igihugu cya nyuma mu bitunze mu minsi ya mbere batarashyira muri ibyo bihugu byitwa bya Repubulika y'Ireland mugabo icyo gihugu uravye amajyambere cyakoze n'amajyambere manini cyane batambye niniya cyane kubera baronse isoko ryiza rinini ryagutse bahava rero bakora ibintu by'ama zone economique speciale menshi bahamagara abagwizatunga bakaza bagashyiraho amahinguriro yabo bakarenga umwimbu mwinshi bagahabwa bakaca basorera kuri iryo soko ibyo rero bihabwa rero birabateza imbere cyane nabo n'abantu bifashe neza nk'abandi banyaburayi ariko urumva kera bari biva rero ngenda mwebwe muri ibyo bihugu muca mwifata mugashyiraho amapolitiki atuma
reka tubandanye yego hari nabavuga iyindi nyungu kubyerekeye kuja hamwe muri ako karere kuruja nuruza rw'ibidandazwa atantambamye ku rwego rwa Afrika ko bishobora no gufasha akarere ka Afrika mu gihe kari kariko karaganira karondera guteza imbere gushira imbere inyungu zako ku rwego mpuza makungu niko mubibona Pierre Clave.
Jewe ni cyo kimwe n'uyo mugenzanje ari ikintu avuze nibaza ko dukwiye kuraba aho ahandi byakunze yuko ibihugu bitanganya cyane cyane uburyo bishobora kuja hamwe hanyuma bigakorera hamwe kugira ngo umwe wese aronke inyungu gusumba yikorana. Ane uvuga cyane cyane ko jewe numvirije n'ikibazo undi munaje gushikiza umwanya wo ari Burundi nibaza ko ubusumba sumbane mu buryo bw'ubutunzi ntibuzohera mu bihugu ariko kandi n'ukungana nibaza ngira n'ubutunzi ibihugu bishobora kuba bifise nk'ujya mu Rwanda ariko aravuga mu byerekeye ubutunzi kama nibaza ko byo byose birahari mugabo abantu nibo mu bya politike bamenya intumbero baha ibihugu byabo bagaha n'uburere mbere bagaha n'umugabane wose nimba babishaka abo bantu bafise decision bafata ku buzima bwa Afrika rero cyo no vuga nuko kugira ngo byose bigende neza hakenewe ko habaho nk'uburyo abantu bashobora kugira negotiation akujya uyu mugenzanje yaravuze iburayije byose ico bakora barafise umuco wo kuvugana ku bibazo byose biba vya politique by'ubutunzi biba vy'imibano bakaraba aho umwe wese atarengera karimbo wundi mugabo cyane cyane bagashira imbere inyungu wundi yogira hanyuma wundi nawe akamenya ico akora akarorero nko mu byo ubudandaji muramaze kumva ko nko muri Amerika ari ibyo bashobora kuba bapfa n'abashinwa cyangwa iki mugabo hari aho bagarukiriza bakavugana bati ibi ingira byo shobora kugira ingaruka zikomeye kuba umuco w'abantu ngira taru harabo babifise ko bagahesha bakareka ama bakabandanya ukundi nibaze ko muri Afrika rero uwo muco wa negotiation cyangwa gushiraho ibintu bimwe bimwe bya arbitrage navyo ngira bagiye kuvyiga gusumba kugira ngo ari ibihugu bito byogira ubwoba cyangwa ibinini byo bavyumva ko bitoye bigiye kumera nk'ibi bisita nibaza ko ari ukubiraba ibintu mishashi teraba bavu mugabo ngira bakoreye hamwe bakiyumvira bashobora kuraba mbere bakanavugana nk'ubu turazi muri Afrika rero nk'igihugu bihugu bibiri byo babigira nka kakao gusumba ibindi nimba ari nka cyane cyane nka Cote d'Ivoire bakamenya bati Cote d'Ivoire na abindi bihugu mbega atari kuyitwara iburaye gusa hari ibindi bihugu nabyo byoshobora kuba abakiriya babo cyangwa kugira ngo ibintu nk'ikawa cyangwa iki kiri muri Afrika mugabo umwe wese adanaza ukwiwe mbega bagiye hamwe
bakatubandanye
umwe wumvikanye ari so byofasha
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Igabe uratwumva alo Igabe
alo
watubwira irindi zina nahuri
mbonje ngoma muri Congo muri kigitara demokrasi ya Congo niho nkorera
ufise ikibazo ikimvira
ikibazo akuvugaho ni kijyanye n'ubwo buryo bazaba bakorana n'umuryango cyane ajya gutangira muri ubwo buryo ariko njye nkabona hari ibintu bitazashoboka bitazatakora
yego
kubera ko niba abantu bashobora kugira
alo
niba abantu bashobora kwambukanya ibintu bakabijyana bakabicuruza ariko njya mbona ku kintu kijyanye no ku mutekano kukiyumvikana neza cyane cyane abantu tuba tuyisomye
turabashimiye ku cyiyumviro cyanyu murakoze
cyane cyane tugendeye ku bihugu bituranye nabyo utangira umutekano batumvikana kwanza nk'u Rwanda n'Ubugande bumvikana ubwo rero kumva ko abantu bazambukira ibintu yewe ndagira ngo bavuge ikizere bihafi kugira ngo bumve ko ibintu byakambuka bikagenda bikagerayo nta kibazo pasiporti kabimwe mbese ubusinzira ukoroshye sasa ikizere bazanye nicyo nashaka kubaza
murakoze turabashimiye radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kwishigwaho icese rya karere kuruza n'uruza tantambamye mu zerekeye udandaji ku rwego rwa Afrika katangujwe rero icese ku munsi w'Imana urangiye mu gihe gucanije ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mu ntambamye twavuze umutekano ariko ariho kandi ikibazo cy'inyubako ibyo no kwita infrastructure mu rurimi rw'igifaransa icyo se kibazo gikomeye cyane ga Emmanuel
ego mechara nikibaze nyamukuru ico kirimo bibazo bikomeye gose kuko ugiye kuraba ikintu cyerekeye infrastructure ni kuvuga amabarabara ibibuga by'indege ibigeye sol maritime
amagari ya moshi
byose usanga ibyo bintu bitariho hagati y'ibihugu bya Afurika kugira ngo mbere uraje mbere n'urujya n'uruza rw'abantu ni kibazo uretse ku bitanda tuba byonyine umuntu agomba kuva mu Burundi cyangwa mu Rwanda agomba kugenda Senegal niko ariko aragiterambere ry'ibitanda rwo mu kirere rw'indege urabanje guca iburaya kugira ngo usubire ugaruke muri Afurika iwanyu ugarutse uko nyine rero kandi ugiye kuraba imihora y'urudandazwa rubasanzwe n'ubuhinga bwo gutwara ibintu n'abantu mbere n'uburyo bwo kwishyura urudandazwa byose bitumbereye ku masoko yo hanze ya Afurika ntabwo bisumbere ku masoko y'indani muri Afurika rero ibyo ni ibintu rero bizosaba kugira ngo nyine ibyeho isoko rusange cyangwa ibyo guhanahana urudandazwa bizosaba yuko haba porogaramu niniya cyane yo kubaka amabarabara amagari ya moshi amaresitora bifashe ibihugu bya Afurika ibihugu bya Afurika byonyine bikagira ugomba gutwara ibidandazwa ikinishaho ubusanzwe iyo wazizinduka byogara na gari ya moshi by'i Kigali cyangwa urugendo ariko uzoshyiraho gusa bityo kugora cyane bishyikeyo ugomba kubitwara Congo Brazzaville cyangwa Gabon ibyo bihugu kandi twibuka ko bisanzwe biri mu karere kamwe kitwa CEAC ariko kugira ngo urwo rudandazwa rubeho by'ukuri bisaba rero amabarabara bisaba urujya n'uruza rw'abantu bisaba yuko abantu bashobora gutembera mu karere atantambamye kandi kubasaba ngo amasisa ibintu birebire iyo infrastructure rero iragoye akazi kacamifatana rero n'uburyo n'ubuhinga bw'uko ibidandazwa bitembera atantambamye n'abantu bakadandaza bakabiherekeza cyangwa bakajya kubirondera iyo biri atabubabuza batarenza kubanza guca iburaya cyangwa ngo bamare amayindi abiri mu nzira bagiye kubirondera sitero ibihumbi bibiri ibyo nibyo bigomba gushyirwaho imbere na mbere imbere ya byose gusumba mbere n'ibindi
yego
nisho ni ubuvuga rero bikomeye gusumba
yego murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Joseph duteye akamo Joseph uratwumva
ndabumva amahoro Fideli
amahoro uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego ikibazo icyumviro
mfite akabazo nshaka kubaza abo batumire ariko mwanze muhanda mu kibibi
ndarakumva
kuri insanganyamatsiko ya mwavuze yo gushyiraho akarere mu bijyanye n'ubudandaji hano muri Afurika ese babona ukuboko kwa biriya bihugu rutura kuza bukuhe mu bijyanye n'uko kwishyira hamwe kw'abanyafurika
yego
ese babona bitazabatera ipfunwe urabona mfateye ku rugero rw'uko hariho igitekerezo kigeze kujyaho cyo kugira ngo habeho ugushinga Etats Unis d'Afrique byari bitekerejwe na bamwe mu bakuru n'umwe mu bakuru b'ibihugu byo muri Afurika, hanyuma bikaza kumuviramo kuhasiga ubuzima.
Uri kuvuga Kwame Nkrumah wo muri Ghana
cyangwa se nuriya Muammar Gaddafi wo muri Libya?
Yego.
Ubwo babibona bate se ntabwo byazatuma abo bazungu niba batagizemo uruhare muri iryo shingwa byazabangamira inyungu zabo, ufatiye ko nk'ibintu by'imitungo kamere yo mu butaka bwa Afurika ari byo bikora muri izo nganda z'ibyo bihugu bya rutura?
Murakoze. Yego.
Akabazo kanjye kara ku murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Mwo mwishura Pierre Claver?
No, mumbabaje no kuri numvise nta na kimwe nsanga utunumvise ko utumvise na kimwe
kuri reka ndabasubiriremwo
umurongo meze naje.
Yego, reka ndabasubiriye. Yabajije iryo soko rusangi muri Afrika ko karere kuruja nuza tantambamye mu byereke budandaje muri Afrika ya byo ikibazo cyo kuboko ngo kw'ibihugu rutura ngo uko kuboko kw'ivyo bihugu ngo bizogenda gute kubera inyungu zavyo ngo bishobora kubangamira iryo soko rusangi ryo muri Afrika kubera ngo rishobora kugira ingaruka ku nyungu zabo bafise mu karere ka Afrika mwo mwishobora gute
makenga yiwe nibaza ko atari uwenyine afise abantu benshi bariko baribaza ahubwo mbere mbega ko vyafashe umwanya munini kugira ngo abarongo ya Afrika mu gihugu kimwe kimwe baje hamwe bumvikane kuri iyo ngingo. Hari abibaza ngo mbega iyo bari ku nyungu ya Afrika gusa canke iyo bariho n'ibihugu ruturanye n'ivyo nyene vyo babishaka ko baje hamwe kugira ngo nabo bashobore kuronka inguvu bo bumvuga ibihugu rutura bw'uko cyuko negosia n'abaserukira abandi mugabo inyungu ngira zimwe zimwe za Afrika zi da serikiwe bikwiye. Aho rero nibaza ko nukuraba ingene abanyafurika nabo bazokwitunganya bakaraba kuko nimba nivyo n'ubundi bataravye neza nkuko usanga icyo kibazo twari bagiye kuvuga cy'uburyo buke ama infrastructure adakwiye n'ubu bazoguma bakenewe ibyo bihugu rutura bizoguma bikenewe mu gutanga imfashanyo yo kugira ngo izo infrastructure ziboneke mugabo mu kurindira rumba nabo ni inyungu bazoba bariko bararonka. Hanyuma ni kuraba rero amabanki ya Afurika nayo ingene ashobora kwipanga kugira ngo agire icyo azoba ariko arakora muri icyo gihe cyo amafinansi bashobora gutanga kugira ngo byose nibyava hanze rumva inyungu ishobora kudagenda isubira hanze. Mugabo birashoboka ko tutovuga kandi ngo ibihugu rutura bishaka yuko Afurika iguma hasi. Oya, barashobora kuba bashaka ko nabo nyene bokorana n'abantu bafite ibitangazwa vyiza. Kuri ivyo rero urudandazwa niko rumeze, urumva ufise uburyo akorana n'uwundi no muri Afurika. Si kuvuga ko ari amaleta azobikora bizokorwa n'abantu, abo bantu nabo urumva bashoboye kuronka uburyo buzoba ibanki yari yose bizoba buvuyemo mugabo bije mu nzira nziza. Yabaza ko ari bisanzwe niko ekonomi sigeze ngaho igeze aho atawikora na rumwe mugabo gusa ni kuraba uburyo abantu bakoramo les règles qu'il faut suivre mu kugira ngo bakorane atawukandamije wundi cyangwa atawuri kwahenda wundi.
Murakoze. Ku murongo wa telefone dufise Ingabo, uratwumva? Ingabo uratwumva?
Yego,
uhamagaye uri he?
Ni muri Kongo.
Yego, turiko turavuga ku itanguzwa icese ry'akarere kuruja n'uruza tantambamye gw'ibidandazwa muri Afrika ku rwego rw'akarere yatanguje icese ku munsi w'Imana mu gihugu cya Niger. Hari kibazo ufise ubaza abatumire canke icyumvira ushikiriza?
Bon, nashaka kubaza ibihugu biri concerne.
Yego.
Niba buri muntu wese ushaka kuba yakwiyadera abifitiye uburenganzira.
Yego, ibihugu vyemeye ayo masezerano ni 54. Igihugu kimwe gushikubo kiri hanze yabyo ni Eritrea. Ivyemeje bigashya no mu mategeko y'ibihugu byabo bikemeza ayo masezerano ni 25 ivyo vyemeje ayo masezerano. Kubera vyemeje ari 25 birakwiye ko ayo masezerano aca aja mu bikogwa. Turabashimiye kuba mwaduhamagaye. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Tuko turavuga kuri izo ntambamyi, twavuze ikibazo cy'umutekano, twavuze ikibazo kijanye n'ama infrastructure. Ntitwibagire ikibazo gikomeye cyane nyamukuru cyageramiye akarere ka Afrika, iterambere ry'akarere ka Afrika, arico ikibazo cya ruswa yatse indaro ibiturire muri Afrika. Iyo ntambamyi itavuyeho mubona ko karere arico kazoshika ko Emmanuel.
Ego me imbere ko nakwishura kuri iyo ntambamyi yindi yitwa ruswa, reka vuga akajambo gatoya ku byerekeye ukuboko kw'ibihugu bya rutura. Ibyo mu magambo make cyane, ego n'ibyo aka karere karoriyeho hari ibyo buhomba, ibidandazwa baba badandaza bakashora ino bishobora kugabanuka kuko bisubirirwa n'ibyo twebwe nyine twimbura tukabicuruza hagati y'ibihugu byacu. Mugabo ubugombye kuraba mu kanya gato, umwanya muremure cyane, bituma Afurika itera imbere igahabwa igira ububasha bwo kugura ibidandazwa byinshi harimo n'ibyo by'Iburayi. Urabona nka nk'ubumwe bwa Burayi bugura ibintu byinshi muri Amerika, Amerika igura ibintu byinshi n'ababikwijyebo bakadandaza hagati yabo baguma barondera ibintu. Uko rero n'uwamutunze mufise uburyo bwinshi bukwiye ni kugura byinshi, hajya nta kuganira n'umukene. Tukumwe dukenye niya fenomene bita le paradoxe global de la mondialisation, ituma bamwe batunga cyane abandi bagakena cyane, bigatuma imbozi ziruka Iburaya kandi kubera zikenye bigenda byonyine. Abanyaburaya nibaza n'abanyamerika barakeneye ko byohagarara, kugira bihagarare nuko Afurika ikora imigambi y'iterambere, abana bayo bakagumba mu bihugu byabo bagateza imbere ibihugu byabo bakaronka y'akazi bakaronka ikibatunga n'ikibabeshaho. Nibaza rero ko uyu mugambi batawufashe nabi abo bantu barutura ari umugambi mwiza mu gihe ukija ubiraze mu kiringo kinini. Ikiringo bito biragorana, ushobora gusanga batakaje ibindi. Ikindi gihe gatatu nuko yavuze mugenzi wanjye Twitter hari kuri radiyo, nuko nabo bazihabwa batanga amafaranga menshi bagafinansa iyi migambi y'iterambere yose. Amafaranga benshi barayafite niyo yagenda bakayunguka, urumva nayo ni inyungu. Ngarutse rero kuri icyo cya ruswa, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nasomye duhora dusoma aya masezerano ashyiraho aka karere yo guhanahana ibidandazwa. Aravuga ko Abanyafurika bakwiye guhindura bagahindura ibintu. Mu kintu cya mbere bahindura ni iki cya ruswa, ariko hari ibihugu bishobora ngaho dusabye indaro hano mu Rwanda arabishobora. Ruswa yaragabanutse none mu Rwanda babishobora, ni kubera iki abandi bo bakibishoboye? Reda tugiye hamwe dufata uturorero twiza tw'ibihugu byateye imbere, biriko biratera imbere muri iki n'iki, akaba ari byo umucyo n'umugenzo n'ibindi bihugu bisangiye ako karere. Ariko kabisa ikibazo kigorana kugira kibyo, ariko niboroboro mu bintu by'ukubaka nacyo nyine kigomba kujya mu mugambi w'ukubaka kugira ngo iryo shyirahamwe n'ako karere gashobore kubaho.
Yego,
niko navuga ko
murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jimmy aduteye akama. Jimmy uratwumva?
Ndabumva.
Jimmy uhamagaye urihe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo komine Ntega.
Ikibazo iki? Yego, ikibazo cy'imvuro.
Cy'imvuro nataka gutanga. None tuje turareba mu byo hana hano bidandaza muri Afurika. None nka twebwe
ngene muri Afrika nk'umuntu ariko arasanga akenshi bikunda kubihera ibintu bya politiki bya Afrika biraguhiriye ndasanga akenshi imipaka irugaye nta muntu abona ukuntu
Jimmy turamutaye ku murongo wa telefone dufise Emmanuel. Emmanuel uratwumva?
Twumva.
Jimmy wagarutse? Twa twagutaye byacikaguritse bandanye icimbiro cyawe.
Icimbiro cyawe.
Halo, halo, vuga turakumva.
Icyumviro cyanjye rero ni uko nashaka kubaza ukuntu muri no Afurika bikunda guhanahana ibidandazwa kubera akenshi bivana n'imbo za politiki ziri mu bihugu bigiye bitandukanye ati byoca bishoboka gute ko igihanahanwa ry'ibidandazwa rikunda kandi akenshi politiki uca usanga kubera niyo yoba iri imbere cyane bagacusanga ibyo bidandazwa ntibikunda ati rero bagukorera imisi gute kugira ngo igihanahanwa ry'ibidandazwa bikunde muri no Afurika ko tubona urenga akenshi no muri no Afurika tuba harimo ubukene bwinshi.
Murakoze. Icyo kibazo bari bagisiguye ariko sinzi ngira muri make cyane. Pierre Clavier yo kwishyura wo mwishura Pierre Clavier
n'ukuri tewe uyu murongo ni mubi cyane
ariko aravuga kuko guhanahana kw'ibidandazwa mu iryo soko rusange muri Afurika ko kubera ibibazo bya politiki atabona ko ari ikintu kizokwigaragaza mu bikorwa mwakivuze mwo kivuga mu majambo makeyi nimba rikarumviriza
nekome no mukira ko ingorane zizokwamatse hari ariko umwe n'abantu bashobora gukorana cyane cyane muri ibyo by'ubudandaji ngira cyane cyane abo bamaze gufata iyo ngingo yuko iryo soko rusange hoba guhanahana ibidandazwa nibaza ko bashobora no kuba bariko bariga barabira hamwe abahinga boraba ingene intama zimwe zimwe zo kugwaho kugira ngo abantu bashobore guhanahana no kumvikana kugira ibyo bumvikana ko kugira ngo bashobore kubana kuko urumva nubwo intambara zibaho abantu barabaho kandi babandanya bahanahana ibyo badandaza nibaza rero ko ibyo ni kubiraba muri rusange n'ingendo nshasha ngira ngo n'abakuru b'ibihugu bazokwigira bazoraba ingene by'ukuri uwo n'umuco wundi mushasha bazoshobora kumvikana kugira ibintu bigende neza nibaza ko ari amamekanisme d'arbitrage ari ingene bonegosia neza ingene inaha izo ntambara zobaho mugabo ibintu byo boshobora kubandanya bakorana ibyo boreka kuko urumva intambara zozo ni n'ukutumvikana bibaho ariko abantu nabo kugira ubwenge bwo kubicamo no kubitsinda.
Murakoze. Emmanuel nawe nyine ku murongo wa telefone watwumva Emmanuel? Alo Emmanuel watwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufite akabazo icyumviro?
Mfite ikibazo kigira kiti
yego
ese buri aho kugira ngo abayobozi bagende basimbura mu bihugu byacu biteze ikibazo biri hari ukuntu hajyaho kugira ngo gutorwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzibigiramo uruhare buri gihugu cyose gitorwe ubwizi kugira ngo iby'umuperezida umwe yatangire undi abikomerezeho kugira ngo tubashe kugera kuri iyo ntambwe ifatanye n'isoko mpuzamahanga abanyafurika ingingo nababwira. Murakoze. Irishaga Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda.
Murakoze. Mwo mwishura Emmanuel ngira uko nabyumvise ariko aravuga ngo kubera hari ikibazo cyo gukurikirana kw'abakuru b'ibihugu umwe afise kiringo ciwa kagiheza kagenda bakabisanya kubisanya kwa bakuru b'ibihugu ku butegetsi sinzi ko yavuze kumenga ngo umuryango umwe bwa Afrika wo bigiramo uruharango si kibazo gishobora kugeramira iryo soko rusange kuja mu bikorwa
cyo kibazo bamwe bakigaruka ko igihe cyose ni ibazo bya politike ibazo bya politike by'indani y'ibihugu kandi mugabo bihabwa bikagira indi politike migenderano y'ibindi bihugu bibazo yuko icyo sinzi ko kijyanye n'ishyirwaho by'aka karere mugabo icyo ntibivuga ko ni kimwe mu gihe aba ibihugu byasinya amasezerano bikemera kuyakurikiza iyo habaye rero igihugu gishobora gukora nabi kikabuza ibidandazwa by'ikindi gihugu ni uko batumvikana hariho uburyo bwatekanijwe bwo guhabwa baka iyo ngorane bakayikemura iriho iriho iratekanijwe kumbere ukabibuza kuko ibintu byitwa mu kirimi cyane mu kinyarwanda etsetemana sena ibyo byose n'ibintu biriho nta kuntu ushobora gufata ibidandazwa by'igihugu kinaka ngo uhabwe yubisa ugomba kubifata cyo kimwe n'ibihugu n'ibidandazwa by'ibihugu byose bigize ako karere iyo utabikoze gutyo icyo gihugu wagiriye nabi kirakwitwarira muri mu rwego rwatekanijwe kandi muri icyo gihe guteza kubikuraho kandi gikenewe ugatanga indishyi ibyo byose byatekanijwe mu masezerano abiriho rero kindi ngira akazi ntagomba kuvuga ingorane za politiki zizokwamaho mugabo rero harya nk'uko abivuze mugenzanje ibintu byazanye ukubona ibintu gushasha ukubona ibintu neza ugahindura ibihugu bigahindura ababitwara bagahindura bagashaka cyane cyane gutura inyishu z'abanyagihugu babo kuko ntushobora kuvuga ukora politiki mu gihe abanyagihugu babo utabarondera icyo bakora icyo barya ikibafasha kwa muganga ibibirani ibyo nabyo bizanwa n'umwimbu na politiki yo guteza imbere umwimbu n'urudandazwa n'abagwizatunga bakaza bagatanga akazi abantu bakaronka ikibabesha iyo niyo politiki ibindi byose ni gucanisha bw'abantu si politiki iyo nibaza ko n'abanyafurika nabo nyine bareke kuza baravuga ngo bagiye kuraba babatwara n'ibindi aribo babitora batore abantu babona ko bashikana ku majyambere y'ukuri ayo majyambere niyo abaha ibindi ukabaha kubaho bukaba uburyo bwo kubaho bakoresheje uburyo bw'igihugu cyangwa uburyo bwabo
murakoze
niyo politike nabyo rero nibyo bizojyamo muri iyo ntumbero nshyashya bafashe abakuru b'ibihugu bagira bati tugomba gukomera mu kwikura k'ubukene
murakoze
dusanzwe dutunze
yego turafise uduhamagaye ku murongo wa telefone ni Jean-Claude urihe unyarutse ikibazo icyumviro
muraneza
yego
nk'uko bisanzwe ndi ngoka Jean-Claude hano mu murenge wa Gashanda bari mu karere ka Ngoma mu burasirazuba mu kagari ka Kirwa mu mudugudu Rema ya mbere
yego
baje kubashimira kuri ibyo biganiro byiza mutugeza
turabashimiye namwe ikibazo cy'imviro
n'abashinja nuko bayiteguye kandi bisobanuro turi guhabwa n'ibibazo ni bimwe mu bintu biri kudufasha cyane kugira ngo dusesengure ubumwe n'ubwiyunge ndetse no gukorera hamwe n'izo mbaraga z'igihugu niyo mpamvu rwose icyo nabashimiye ko barebe uko bizashoboka kose kugira ngo demokarasi yabo ikora neza kandi nabo
murakoze turabashimiye
murakoze cyane
yego ikindi kibazo kuri iryo soko rusange ni urugero ruri hasi cyane rw'ibidandazwa ibihugu bishobora gushoreranira nkuko twako turabivuga ubudandaje buratandukanye hagati y'ibyo bibazo hari ibyo bihugu hari ibyo bimaze gutera imbere mu bijanye n'amahinguriro bishobora kuba bifise ibidandazwa byinshi bishobora gushora muri ako karere n'ibindi aho amahinguriro asa n'ayatariho ico kibazo baravuga ko ubudandaje hagati y'ibihugu bya Afrika ari ibicenga 15 cyangwa 16 mu gihe nko mu karere k'Iburaya ari ibice byinshi cyane birenga na 60%. Icyo si kibazo gikomeye cyane kuba ibidandazo bihagije bitariho bazohererekanya ibidandazo gute Pierre Clavé
ntambwe ya mbere yari ikomeye yari uko akakanere gashigwaho uburero ibi rero ni muri pratique rero ingene bizogenda mu bikorwa ingene bizogenda ivyo ni itegeko ko abantu bataza kwiyumvira igihugu kimwe kimwe canke ari agace kamwe kamwe nk'uko usanga nka hariho nka EAC hirya akaba ariho nka CDAO hari epfo akaba nka SADC no kuraba rero ingene ngira hagati muri utwo turere twari dusanzwe tuhari ubwa mbere na mbere boraba inguvu boshira hamwe kugira ngo binjire bagire ico bahura ku mugabane wose wa Afrika bavuga bati aka gace tubona ko twebwe ico twozana ico dukomeye ko abandi batoba bafise co bari iki ico mukeneye mu kuyikura naye sikavuga uko nyene cyangwa CDA ikavuga gutyo ubwo ni uburyo bumwe bwo kugira ngo bashobore kuraba ingene hoba umuvuduko munini wo kugira ngo ibibuze bishobore kuba ikindi cyose ni ukuvuga ko Afrika ikwiye no kwiyumvira ikavuga iti mbega ko umuco wo gukorera hamwe ngira basokuruza bo bari bawufise mugabo muri iyi myaka nyuma ya independence ikiboneka nuko amenga hariho byo kwigungira ko bituma mbere no gukorera hamwe bitashobotse cyane ikinezereye cyane nuko nirishyira hamwe rigiye hariya muri Ghana ni igihugu ngira umupapa wa umuse wa panafricanisme nyene umwe mu bayivutse cyane kwa Nkrumah avamo twizere ko byoba ari nka symbol nziza abantu bazokurikiza kugira Afrika by'ukuri ibone ko ikwiye gukorera hamwe kugira ngo aba wa mahirwe y'umunyafrika ashobore kwiyumvirwa ukundi gushasha uwo munsi kandi kuko abagwaniye independence babivuga ubundi bwobwo bidahindutse nyene nta gishasha kizoba kije hazoba ari iyindi ntambara izindi ngorane ubundi bukene kinyizwa rero nibaza ko ari ibyo abantu bakwiyumvira gukorera hamwe
yego turasigaje gato y'umunsi y'umunota weho Emmanuel wabivuga ku iki muri make cyane
no kuvuga yari 15% kubera kuko hari inzitizi nyinshi ubu rero buguruye bakazogabanya yajya amasarisi amadura do rwame bagakura ibyo bita obstacle non sarisi bakoroshya amaprocedure y'amadura rwame n'ibindi ndakeka yuko bizohava bikiyongera icya kabiri nibagira iyo porogaramu yo kubaka izo infrastructure abantu bagashobora gutembera n'ibidandazwa bigatembera atandamba muri karenge zo cy'Iburayi cyangwa ahandi nabyo bizotuma nibaza yuko ibyo bidandazwa bwiyongerekana
murakoze
ahubwo rero bizosaba ibintu birenge cyane porogaramu ndende
yego murakoze
nk'uko mubibona ubumwe bwa Buraya
bugezweho murakoze umwanya uraduheranye murakoze cyane barabatumire Emmanuel Nkengurutse yari yahoze ari umuhanuzi mu kiganiro rero ubudandaje mu Burundi akabaye yabaye na senateur mu Burundi akabaye yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari Kigali mu Rwanda hamwe na Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politique akabaye yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi twako turavuga ku isoko rusange ryo muri Afrika ryatanguje GS ku munsi w'Imana ku rwego rw'abakuru b'ibihugu mu gihugu canije dushimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro ababajije ibibazo bagashikiza ivyiyumviro tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.